turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu mu Burundi, muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 i Karongi. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Igisata cha ONU citamagara abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo gisaba makungu kureka gukumira u Rwanda kwerekiza cha Marburg. OMS yemeza ko kiriko kiranduranwa n'imizi muri ico gihugu
because they are unnecessary and can harm Rwanda's economy. Except harm, it doesn't bring anything.
Unite Dros Danon Grebeyu satwara OMS muri make ahagira ati ugukumira u Rwanda ntacyo bimaze, bishobora gusubiza inyuma ubutunzi bw'ico gihugu. Muri Tanzania naho ubutegetsi bwagirizwa guhohotera atavuga rumwe nabwo umwe mu ndongozi z'umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yanyurujwe. Muri Kenya Rigathi Gachagua aheruka kukomborwa amabanga ya vice president, havuga ko umutekano wiwe ubangamiwe. Ido ni do hizi nkuru zose duce ku masonga ni mukanye sasa. Amakuru ya tutuheri muri Tanzania, abantu bataramenyekana bakubaguye bongera bakomeretsa cyane uwitwa Aisha Machano ajeje gutanga amakuru mu gisata cy'abakenyezi mu gambwe Chadema uzi imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Nyuma yo kumukubagura bakanamukomeretsa bace baja kumuta mu ishamba. Umugambwe Chadema uvuga ko yatabarijwe n'abanyungama moto bamusanze mu ishamba amerewe nabi baca munyarukana kwa muganga. Uwo mugambwe ubandanya kuvuga ko yanyurijwe mu gisagara citwa Kibiti kiri mu buseruko bwa Tanzania iyo yari yagiye mu rugendo rw'akazi. Abanyumunyuruje bamubajije uwatanze itegeko ryo guturira impuzu perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan yo baratanze ku munsi wahariwe abagore mu 2023 hanyuma sigaturirwa mu karere ka Kilimanjaro. Polisi ya Tanzania yasabye abanyagihugu gutekana igira iti mu kurindira ko amatohoza twatanguye yerekana ibyamushikiye ababikoze n'igituma babikoze. Dusabye ko abantu bateka kan ababigizemo uruhara bose bazuhanwa vy'akarurero. Aisha Machano abaye umutegetsi wa kabiri ho mugambwe Chadema anyurujwe mu kiringo kiri munsi y'amezi abiri. Mu kwezi guheze ikiziga ca Ali Kabao yari mu nzego nyobozi zo mugambwe naco catowe i Dar es Salaam biboneka ko yaturijwe aside mu maso kandi yahohotewe. Yari anyurujwe n'abantu bivugwa ko bari bambaye impuzu za gisirikare. Abaranira gateka kazi na muntu muri Tanzania bakemeza ko ubutegetsi bwa Madam Samia Suluhu Hassan uri kugibasira batavuga rumwe nabwo mu ntumbero yo kubaburabuza imbere y'amatora ategekanijwe mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uza. Ibi byagirije ubutegetsi bwa Tanzania buzyamirira kure. Tuva muri Tanzania tuja muri Kenya aho Rigathi Gachagua aheruka kukomborwa mu mabanga ya vice president w'ico gihugu avuga ku mutekano we ubangamiwe. Mu kiganiro yari yagiranye n'amenyeshamakuru akiva mu bitaro yari amazemo iminsi kwivuza ububabare bwo mu gikiriza, Rigathi ejo yavuze ko ubutegetsi yahoramwo bwamwatse abahora bamukingira umutekano. Bamwe mu bakora mu biro vyiwe nabo barahagarikwa mu kazi. Rigathi Gachagua muri ico kiganiro yavuze ko icyo cyose kizokwegekwa kuri president William Ruto. Majambo yiwe yagize ati yarirengagije ivyo yasabwe n'ubutungane anyaka abancungerera umutekano wanje gihuti huti nyagira ikinshikira canke gashike umuryango wanje bizoja kugatwe kiwe. Rigathi Gachagua muri ico kiganiro namenyesha makuru yabandanije kuvuga ko akatari gake muri kahise harabashatse kumwica. Yise president Ruto umuntu mubi cane w'inzigo kandi yibagira n'ingoga uwamukoreye ivyiza. Agira ati ndababazwa n'ingene umuntu nafashije kugira ngo abe president nizeye ashobora kunkorera ikibi. President William Ruto wa Kenya ntaco aravuga ku mugaragaro ku bijanye n'ikomborwa rya Rigathi Gachagua yigeze kwasoma mbike wiwe akaba yaranamuhesheje amajwi yatumye atorwa nka president wa Kenya. Inama nkenguzamateka na nshinga mateka za Kenya mu ndwi iheze niho zatoye zemeza ko Gachagua yuvanwa mu mabanga ya vice president. Abakenguzamateka bavuga ko mu vyaha 11 yagirizwa basanze bitanu arivyo bimwagira naho atashobye kuja kwisigura mu nama nkenguzamateka guhuza amateka ko nayo ndi mu bitaro yinjemmo hasigara amasama ke ngo urubanza rwe rutangure ibyaha byose yagirizwa abihakana avuga ko yahemukiwe n'abamureme ntanirize kugira ngo bamukure ku butegetsi amaze gukomburwa president wa Kenya yaciye agena umushikiranganje w'intare hagati mu gihugu kiture kindiki kugira ngo amusubirire ariko sentare yubahiriza igirizwa nshingiro nayo mu nyuma hitegeka ko igenwa giwe riba rirabangiriye umurwa w'abacamanza washizweho na sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro uzotangura kurimbura ivyino dosye kwa kabiri winondwi. Ijwi ry'Amerika amakuru yacu tubabandanirize mu by'intambara ya Hezbollah na Israel igisirikare cya Israel kigwanira mu kirere cagaje ibitero ahari icicaro gikuru c'igisata kijeje iperereza mu murwa w'abarwanyi ba Hezbollah n'ahahingurirwa ibigwanisho vy'uwo murwi I Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Itangazo Israel yasohoye rivuga ko ingabo z'ico gihugu zishe kandi Alaj Abbas Salame yari mu burongozi bwa Hezbollah, Khadra Abbas Awache umuhinga yarajejwe ivyo gutanga makuru muri uwo murwi na Ahmad Al Hassan yari ajejwe ivyirwanisho muri Hezbollah. Israel ni atomoye nimba abategetsi bicwe mu bitero Israel yagaze ku cicaro gikuru ca Hezbollah naho uwo murwi uhingurira ibigwanisho canke biciwe mu bindi bitero. Hezbollah na ciravuga kuri ano makuru abo Israel yemeza ko yishe baje biyongera ku zindi ndongozi za Hezbollah ico gihugu cishe kwa gatano muri zo harimo icegera c'umukuru wo murwi twa Bint Jebila. Hagataho Israel yemeza ko yanasambu ya mabarabara aca mu kuzimu ari mu buseruko bwa Libani ari abagwanyi ba Hezbollah. Aya makuru yose muheje kumva n'andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mukari kibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS risaba amakungu kuvanaho akato bimwe mu bihugu vyashize ku Rwanda kubera ikiza ca Marburg. Tedros Adhanom na Ghebreyesus atwara OMS yarayabivugiye mu kiganiro yagiranye n'amenyesha makuru mu rugendo ari mu Kigali mu Rwanda. Muri ico kiganiro yavuze ko ikiza ca Marburg kiriko kirahera kubera ingingo u Rwanda rwashizeho. Eric Bagirubusa yadukurikiraniye ico kiganiro.
Mu kiganiro ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryahaye abanyamakuru kuri iki cyumweru bari kumwe na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda bagaragaza uko icyorezo cya Marburg gihagaze. Bavuze ko mu minsi itandatu ishize nta bwandu bushya bwabonetse kandi ntawe cyahitanye. Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ukuriye ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ryita ku buzima yavuze ko ibi byose byatewe n'ingamba zashyizweho na Leta y'u Rwanda gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa. Uyu ni Bwana Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, asobanura uko virusi ya Marburg ihagaze mu Rwanda.
Turi kubona ibipimo byiza byaho icyorezo cyerekeza. Tumaze hafi iminsi itandatu ntawanduye iyi virusi igaragaye mushya, ndetse n'abitabimana ntawe twabonye muri iyi minsi itandatu ishize. Biratanga icyizere nubwo icyorezo kitararangira, ariko bikanatuma dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho, haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho, bityo tugere ku ntsinzi mu buryo budatinze.
Bwana Tedros ukuriye OMS yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyo ntambwe, ariko by'umwihariko asaba ibihugu byari byarashyize u Rwanda mu kato kurukura kuri uwo murongo. Ishami rya OMS rivuga ko bitabaye ibyo bishobora kwangiza ubukungu bw'u Rwanda.
I would also like to reiterate that based on a risk assessment
ndashaka gushimangira ko dushingiye ku byagenzuwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risanga akato kashyizweho mu by'ingendo n'ubucuruzi katagikenewe kandi gashobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda. Nta kindi bishobora kutuzanira mu bukungu n'ingendo, nta kindi mu by'ukuri natindaho uretse iyo ngingo. Hari bimwe mu bihugu byumvise iyo nama, ariko ibindi byashyiriho akato u Rwanda mu by'ingendo n'ubucuruzi byagombye kwisubiraho.
Bwana Tedros muri urwo rugendo rwo guhangana na virusi ya Marburg yashimye abafatanyabikorwa bafashe ya mbere kuko u Rwanda hafi, ndetse na OMS yizeza ubufatanye ko buzakomeza.
OMS izakomeza gufasha Leta mu gushaka igisubizo dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu. twatanze inzobere mu bya tekiniki n'ibindi bikoresho mu kurwanya iki cyorezo. Ndashimira by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi, Ubwongereza ku nkunga bateye OMS n'abandi bafatanyabikorwa.
Bwana Sabe Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yanasabye abaturarwanda kudaha akato abakize virusi ya Marburg, anongeraho ko bazakomeza kubaba hafi bakurikirana imibereho yabo.
Gukira indwara nyine buri wese ashobora kurwara indwara iyo yose, ariko gusubira mu rugo abantu bagatangira kuvuga bati uyu nguyu yarwaye iki n'iki, turabirwanya cyane, ahubwo tubafashe tunabegere mu kazi, ahandi no mu ngo, aho tubana nabo mu miryango, aho tuzi, kugira ngo bumve yuko igihugu twese n'umuryango nyarwanda ndetse n'ababa mu Rwanda twese tubashyigikiye, kuko baciye mu bihe bitoroshye, ariko tuzakomeza kureba mu buzima bwabo. Hari n'abatarakira n'ibisigisigi cyangwa virusi yabashegeshe, ariko hari n'abatarigeze bagira ibimenyetso bikomeye, bahise umubiri wirwanaho, bafashwa kuba bayitsinda mu mubiri wabo.
Kugeza ubu virusi ya Marburg ntigira umuti yewe nta n'urukingo mu guhangana nayo, uretse kuvura ibimenyetso byayo nk'uko byemezwa n'inzobere mu buvuzi. Mu Rwanda kuva virusi yamenyekana imaze guhitana abantu 15 abakiyirwaye n'abantu batatu gusa, mu gihe abanduye bose hamwe bagera kuri 62, hakize 44 nk'uko bitangazwa na OMS ndetse na Leta y'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu byafashe ya mbere mu kohereza inkingo mu Rwanda zo guhangana n'iki cyorezo. Iri kandi no mu bihugu byafashe ingamba zikakaye ku bagenzi bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ehe bagira ubusa ry'u Amerika i Kigali.
Ehe kibagira ubusa, urakoze. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, aho ikibazo c'abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cya Tanzania cimonogoje, abakorerwa ayo mabi bajanwa kurongozwa ku nguvu n'abo batazi, abatwara babanza kubambura ibibaranga bakababeshesha amaronko. Bamwe mu batanga ubuhamya y'ivyabashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye ku bakozi bayo mu Burundi, mwisemegwe na Thierry Ndayishimiye.
Naho atakintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe baruca baguma bavuga nyine ngo ndi imara
ntibironyoroera gushika yo nyamurutana.
Ayo marira n'agahinda nayo abigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu, bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira abadashobora kumenya, kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbonimpaye Audrey, umukobwa afite imyaka yo hagati ya 17 na 19, ava muri komine Giharo, intara ya Rutana. Ni umwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba, aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye.
Kiharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya gitanga. Umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo ja kwimubwitabora kurongo mushaba mu byashero mu byeye twetwa agomba umukobwa ajya kurongo kwitabora. Ati ni twebwe tumukeneye. Mama aciramo amahera 5,000 by'amarundi ngo nagashimu wene araje kurondera abakobwa nyina twa yadutwaye turi babiri.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi, umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro, bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cya Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacyo bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twarahuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo gihe cya ntangura kwa mama capuka ati n'ugenda ndazi ngo ntangora ntuzogirira ayo champagne cyo kwere nta kuno ndatorongo kwa kumuntu ntazi kandi nuwa mugabo ari cyambere ndamubonye cyo kwere by'amahera babivugana buke buke na je ntumva je simenye uko baba barabahaye amahera je nta namakeyo ampaye ari ndabyase ba mama ni bene bakumye bambwira ati genda.
Uwera batwaye bumva avuga ko ni yabashikana muri Tanzania k'umukobwa umwe ahabwa inka 15. Abo bigeme mu kubatwara nta bibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishise bagahagarikwa n'inzego zijejwe uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira ni impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza kuzoba mu buzima bwiza bwo kugendera mu miduga ku makinga no kujyama ku matera babihendeshwa nk'ubuzima bwa kazoza. Prosper Budunya ni umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka ibiri ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mu gashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengerwa no kubona udomo rutoki kuri muri urwo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora
none wogira gute
reka umutekano uva mu gihugu
reka naho mushikiriza ubutungane ubutungane bwo acavuga ngo arambeshyira bikabigeza
birambabaza cyane twe turiko turasaba igihugu ko cyo dutakira dufasha ntihagire umwana asubira kuzimira bagashobora kuzibira hariya ku muragarazi uwo nawe tuzobona rika rakora iyo misiyo yaha tumufashe tukamuha abajejwe umutekano bazoteze kumufata bongere bamuhane.
Ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere ry'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazo kwa bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza. Kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stamu gifasha abo bana natahura ibiriko biraba ku bigeme b'abarundikazi arabye urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze usanga biraturengeye ejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi cumi ryari haje abana bashika mirongo ine ubure ntibasiba kuza misi yose yarenze birababaje cyane nk'umubyeyi abwira umwana ngo genda wubake ku muntu atazi atazono kwigera abona n'umunsi wa rimwe icyo twusaba abo bavyeyi nuko buza baritonda bakihangana batarindiriye yuko baja kudandaza abana babo.
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika
ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda kiyeshi ndavyitegeje nk'umuvyeyi navyaye jambo baje kubona igihugu cacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi kuko cyasanga bagiye kubakana n'aba Tanzania iyo bashitse ari turumva ko bagira ibibazo bikomeye bo bantu cyano bahanura n'ukuri bovayo bakavibu ibujimo kadibona cyano usaba leta y'u Burundi nuko twosaba yuko abavyeyi badafite amiko yo gukurikirana ababana neza yuko leta yogira ikintu yoshiraho cyobafasha kugira ngo abana bagume hafi y'ababyeyi ntibagume baza kugoreka mu cyo gihugu cy'Itanzania.
Niyongere Charlotte ni umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobeheze ne gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iba mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
Nkure abo bantu barasambura ingo cyane gose baje kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera kuranze umwana bakubwira yuko bamuhaye 150 si kuri barababaye mugabo natwebwe ababyeyi bo mu gihugu cy'u Burundi twese dufise ubwo bukene kandi twokwigarukana ko umutima w'ubuvyeyi nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifite kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri nkabona ko iterambere zotugora mu minsi.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakuru bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cya Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanyije n'igisata cyawo ni kijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafite ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafite n'ibyangombwa bibaranga icyanyuma bakagenda baraba yuko bafite imyaka yo gukora. Aho rero turatera kambo n'ababyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazere bafasha muri icyo kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi waho rwo kuja kurongorwa mu gihugu cya Tanzania abenshi bava mu ntara zihana urubibe n'ico gihugu cya Tanzania nka Rumonge Makamba Baharutana Ruyigi Chankuzo na Muyinga.
Ejo cy'a Amerika umwanya no w'imikino na sport nyuma yo gutsinda inkino zine kuri zine mu ijonjora rya mbere y'inkino za Basketball Africa League umuguru nani wo mu Burundi warageze ku ntambwe ya kabiri bita Elite 16 muri Burundi barashima ukuntu abakinnyi bigenjeje muri izo nkino bakamenyesha ko bagiye kwitegurira ihiganwa ry'imirije n'ingufu nyinshi n'inkuru y'umenyesha makuru ya True Désiré Hatungimana
kuno w'Imana ni huru nani gwakina urukino rwa nyuma aho gwatsinze umugwi wa Gendarmerie Nationale Basketball Club wo muri Madagascar ku manota 12-56 gwabaye urukino rwa kane urunani rutsinze mu nkino zine gwategerezwa gukina inyuma yo kubona ayo manota 8-8 umuguru nani waciro mu burenganzira bwo kuzitabira inkino z'amajonjora ya kabiri yiswe Elite 16 izo nkino atagihindutse nkuko tubisanga ku rubuga rw'ishyira hamwe rya basketball muri Afrika FIBA Afrique bitekanijwe ko zizotangura igenekezo rya gatanu gushika rya 17 z'ukwezi kwa 11 igisagara cha Abidjan muri Côte d'Ivoire nico cyonyene kimaze kumenyekana ko kizakira izo nkino mu kurindira ko imigwi imenyeshwa ahandi izokinira Elvis Hakizimana icegera cyo menyereza umugwi w'urunani inyuma y'izo nsinzi zine kuri zine arerekana icyabafashije gushika kuri izo nsinzi
twarubatse ekipe gushasha harabo twabuze dufise twatanguranye saison ahagire ibujumbura n'ama playoff iyo ngiye ko amaherema abiraje ku renforcer ayo maherema rero yongerekana mu gihe bikenewe yuko amaposta amwe amwe aba renforcer rero ayo maherema yaje twasanze ahuye nibyo dushaka no kuvuga ya muri création ya jeu ya mu kwe carte cyangwa mu muri défense kuronka aba mu pivot akomeye ashobora gusunikana ashobora kudufashira ba robo mu intimidateur ivi ni profil twese dukeneye kandi ona yuko byagenze uko nyene ama bahuye nabo tuna dufise bica bituma ikipe imera neza
uwo mumenyereza aremeza ko akazi kabaraririye muri Elite 16 katoroshe ariko ko bagiye kwitegura amenyesha kandi ko basanze ari ngombwa bazogura n'abandi bakinyi kugira bitabire iryo higanwa biteguye bihagije ibizobafasha gushika ku ntumbero yabo yo gukina inkino za nyuma za bal.
Warashaka kugufata umwanya ngira ngo turabe ibyo dukeneye turabyagoranye bitagenze neza ntibishobora kubura turabe aho dukwiye kongereza ingufu tubaza yuko tuzofata akanya gakwiye hama dukorane n'abarongozi dukorane na staff technique y'iwacu dutore inyishi ari nk'umukinnyi umwe cyangwa babiri bibaye ngombwa cyangwa batatu urumva ni ibintu zogurabira hamwe igihe cyiza nticagera ntabuza yuko tugeza kuzokira forsa bien sur tugeza kwa meri ya ekipe na miruhande y'ibyo nyitso kongereza n'amantrenement dukore n'amantrenement specifique par rapport yo tugiye kwa na mexposatoire amaze kuyamenya dutegure twongereze ubuhinga turaba ama video tuzohura strategie twokora iri adapte n'ibyo tugiyemo
imigwi 16 izitabira izo nkino za Elite 16 izoshigwa mu matsinda abiri muri buri tsinda azovamwo imigwi ibiri ya mbere uko ari imigwi ine izoca ihamvya umunani isanganye mu burenganzira bivanye nuko yigenjeje kuva iryo higanwa rya bar ritanguye mu mwaka wa 2021 iyo nayo ni imigwi yabaye ya mbere mu bihugu bya Nigeria, Tunisia, Senegal, Misiri, Afrika y'Epfo, Maroc n'u Rwanda. Iyo migwi nayo uko ari 12 izocishigwa mu matsinda abiri. Ine ya mbere buri tsinda yose hamwe umunani izo cihurira muri Afrika y'Epfo mu nkino za nyuma za bal ihiganwa rizo bari kinywe ku nshuro igira gatanu. Désiré Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Désiré Hatungimana urakoze ucukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda yateguriye agezweho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Abo nabari bagize itsinda rya muzika rya Orchestre Impala aho bagiraga bati dusanze ari ngombwa ngo turate amavubi ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru natwe hano ku ijwi rya Amerika dusanze ari ngombwa ngo duterere akajisho muri ikipe dushungure dushyire ku gipimo turebe ingano y'amahirwe yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu u Rwanda rusigaranye ikipe iherereye mu itsinda rya kane mu matsinda 12 agize amajonjora ya nyuma yo gushakisha itike yo kwerekeza muri Maroc mu mpeshyi y'umwaka utaha ahazabera imikino y'icyiciro cya nyuma kirushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations Cannes. Usibye amavubi y'u Rwanda andi makipe ari muri itsinda rya kane ni Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria, Intarangwe za Benin n'abafozi ba Mediterane ikipe y'igihugu ya Libya. Mu cyumweru gishize ikipe y'u Rwanda yongeye kugarura akajisho ubwo yatsindaga Benin ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wo kwishyura ahuje amakipe yombi kuri Stade Amahoro i Remera. Iyi ntsinzi abantu benshi ntibari bayiteze kuko nta minsi itanu yari ishize Benin yagiye u Rwanda ibitego bitatu ku busa. Umwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru akaba umunyamakuru w'imikino kuri Radio na Televiziyo Dis mu Rwanda, Kazungu Clever, arasanga urugamba rwo kubona itike ya kane rugikomeye ku basore b'Amavubi kuko bigisaba imibare y'amahurizo.
Urakoze kurode munyandinda. Ikipe y'igihugu Amavubi gutsinda Benin byari bikenewe, ariko imibare iracyagoye kuko gutsindwa na Benin match ibanza byadushyize mu mibare ikomeye cyane. Iyo dutsinda Benin mbere cyangwa tukanganya nayo tukaba dufite amanota atandatu byibura, byari kurushaho koroha. Ariko Amavubi arasabwa gutsinda Libya akagira amanota umunani, yaba byiza Nigeria ikaba yatsinze Benin. Noneho mwaci yo muri Nigeria ubu Rwanda ruzaba rusabwa kunganya, ariko nabwo ari ukureba uko byagenze hagati ya Libya na Benin. Hari Benin isabwa gutsinda kugira amanota icyenda, kuko twebwe niyo twatsinda Libya tukanganya na Nigeria twagira amanota icyenda, icyo gihe bareba guhura kwanyu tunganyije amanota. Benin niyo afite amahirwe yo kujya muri kane. Imibare yacu rero iracyagoye cyane.
Kazungu Clever aratubwira kandi niba hari icyizere cy'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ishobora gutungurana igakatisha itike yo kuzerekeza mu gikombe cy'isi kizakinirwa mu mwaka wa 2026.
Aya byabigoye cyane kuko igikombe cy'isi niyo bashyiraho amatsinda, hari ibihugu babihabwa amahirwe tujya mu itsinda. Rero twanabangwa niba atari Nigeria na Afurika y'Epfo, nubwo u Rwanda rufite amanota arindwi ruyoboye itsinda, ariko na Afurika y'Epfo ifite arindwi. Niba unganya amanota na Afurika y'Epfo ntabwo navuga ko byoroshye kuba u Rwanda rufite amahirwe kujya mu gikombe cy'isi. Binabayeho byaba bitunguranye nk'ibyo Angola yakoze 2006 ijya mu gikombe cy'isi, mu Budage na Togo ni ibihugu bibiri abantu batahaga amahirwe kugira ngo Nigeria isigare. Byaba ari ibintu bitunguranye, ariko niba utashobora kujya muri kane ukavuga ngo uratekereza igikombe cy'isi byaba bitangaje, kuko izo mbaraga byakaba ari ibintu bidufasha kujya mu gikombe cya Afurika tukarushaho kutworohera.
Mu gihe hari abagishidikanya ku bushobozi bw'umutoza w'Amavubi Frank Spittler, uyu mugabo w'Umudage icyo yifuza ku Banyarwanda ngo ni ukumuha icyizere bagashyigikira ikipe yabo, hanyuma ibirebana n'itike ya kane bakabitegereza ngo kuko ibizaba ejo cyangwa ejo bundi biba bizwi n'Imana yonyine.
Ubuzima buri imbere butera amatsiko, uko bizaba kose tuzabufatanya.
Ku rutonde rw'agateganyo rwo mu itsinda rya kane mu rugendo rwo gushakisha icyo gikombe cya Afurika cy'ibihugu, ikipe ya mbere ni Nigeria ifite amanota 7/9, Benin ya kabiri n'amanota 6/12, u Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 5. Ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma turahasanga ikipe y'igihugu ya Libya ifite inota 1. Imikino ibiri isigaye kugira ngo aya majonjoro arangire iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa 11. Ku itariki ya 10 y'uko kwezi u Rwanda ruzahura na Libya kuri Stade Amahoro i Remera, naho ku mukino wa nyuma na nyuma u Rwanda rukazasura Nigeria ku itariki ya 8/8. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika ni ngaha duce dusozera amakuru yacu ya kino gitondo. Ndabashimiye ko mwazindukanye natwe kuri mikono mu buhinga bw'ivyuma. Mari kumwe na Diane Ninahazwe, turongera mu yandi makuru ngiye kubategurira.
Niko gusabira, uko
ndagusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga tuzibagirwa umusana mana ntuzareke kwijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa